Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 22 ukwezi kwa 12 mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Nzano were baramaze kumanura nk'inkazirenga zisika ku 15. Ihene turafise kibazo kose. Si ihene cyane kuko aha bahora ziva ngaha haruguri murenge zari zigwiri ariko ubu zisanzwe zarasi.
Uyo ni umwe mu mpunzi zo mu ikampi ya Rusenda avuga ku munsi mukuru wa Noweli. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abanyororo bahawe inyigisho mpesha bwenge zijanye n'imyuga. Turazigarukwa ko mu kanya kari imbere. Ishirahamwe rihanira agateka k'abafungwa AVDP ryatanze impapuro z'umutsindo ku banyororo bo mu ikampi ya Ngozi bakurikiranye inyigisho zo gukoresha imashini nyabwonko kurima kijambere, kwandika no gusoma. Abarongoye iryo shirahamwe bavuga ko bariko barategura abanyororo kugira ngo bazoshobore kwibeshaho basubiye mu miryango yabo. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Abanyororo barose impamyabushobozi ku nyigisho z'imyuga barohe mu ruhero ry'abagabo rya Ngozi bose hamwe ni 39. Abigishijwe gukoresha imashini nyabwonko bita ordinateur mu Gifaransa ni 19. 9 bigishwa kurima kijambere, 19 nabo bigishwa gusoma no kwandika. N'interetse Jean Pierre yarongoye ishyirahamwe AVDP riharanira gataya k'abafunzwe ari naryo ryatanze izo nyigisho avuga ko biyumviriye ubuzima bw'abanyororo bamaze gusohoka mu ibohero.
Ivyo rero twabigize kubera twasanze ko mu mabohero amwamwe kandi nka yose hariho abanyororo bariyo nabo nyene bakwiye kwitabwaho. Umvise cyahe twahigize rero kugira ngo twiteho abo bafungwa kugira nibagira amahirwe yo gusohoka hagira icyo basohokanye bareke gusamara bari hariya cyanke ngo bihebure.
N'interetse avuga ko biri no mugufasha abafunzwe bazaba bahawe imirimo isubirira ibihano nkuko bitegekanijwe mu nteguro y'itegeko mpana vyaha rishasha.
Yakwewe za kuvundira mu munyororo bakamuha ibikorwa nivyo bita mu Gifaransa travail d'intérêt général rumva gisimbura cyo bikogwa hajyaba umuhaye abamukiye nk'imyaka 2 cyangwa 3 yokora kugira ngo bisimbure iyo ntuzi. Urumva rero abana bo twahaye twigishije muri icyo gihe bashobora gufasha abandi kandi twabigishije ngo bace bagenda barashobora no gucyabafasha n'abandi na cyanke nabo nyene muri ibyo bikorwa nk'ibyo byo kurima.
Mu barozi impapuro z'imitsindo hari abari baratashe. Uyu avuga ko akivyiga atarizeye ko bizomufasha.
Sinarose inyigisho yo kurima kijambere kandi nasanze arindi mu nziza kandi ifashe.
Gikurikirana izo nyigisho hari uwarufise umwizero bw'uko uzoje kuzikoresha hanze.
Nta mwizero nari nashoboye kugira mugabo amaze kuntuma ko nze kuzitora. Nahise mvuga ati zizohava zingirira akamaro kandi kuzitora nzoze ndakora nkoresha kijambere nk'uko nzoba narabyize.
Umukuru w'ibohero rikuru ry'abagabo rya Ngozi avuga ko abanyororo basanzwe bazi utugenegene twinshi ariko avuga ko hari imyuga myinshi ingirakamaro bakeneye bakabura abafasha kuyigisha. Habonimana Aloyize arongoye ibohero ry'abagabo rya Ngozi.
Baripfuza wo kumenya gukora amatara electricity ariko cyo kintu twama twakibwiye abagendera ibohero bituraronka uwo byitabira. Baripfuza gukora amazi plomberi ariko nacyo nyene ituraronka uwo byitabira kugira ngo aze kubitwigisha. Baripfuza kwiga kunyonga imiduga.
Mu ibohero rikuru rya Ngozi hari ikibazo cyo kuronka ibisamaza abanyororo nk'ibibuga by'inkino. Ni ikindi kibazo kiraje ishinga urongoye ibohero.
Twari dukeneye bakaronka ahantu bakinira bagashobora kunonora imitsi kugira ngo ntibamugare. Baripfuza n'abazi gukina kwa rukino rw'amaboko basket arahize n'umuntu yodi akakantu bacomeka nk'umupira kugira tukashira kuri ruriya ruhome no kuri uru barabuze.
Umuvuzi w'ishyirahamwe AVDP n'uburongoye ibohero ry'abagabo rya Ngozi bose bararajwe ishinga n'ubwinshi bw'abanyororo bakomeza kwiyongera. Umuyobozi w'ibohero rikuru rya Ngozi atanga uko ibitigiri by'abanyororo bihagaze uno munsi.
Muri iki kigo twita ibohero ry'abagabo kingozi uyu munsi kirimwo abanyagihugu bashika 170 ariko iki kibanza cyari kigenewe abantu 400
ubuserukira ishyirahamwe ya VDP nawe agasigura ico bivako
ni kijanye n'ingene amadosiye y'abanyororo atanyaruka kugira ngo mu butungane binyarutse ikindi nacyo bivana n'ingene amadosiye ataboneka rawusanga nka dosiye yanaka baramuzanye ngaho bakamushira ngaho ntiboneke ahani ni mugabo ni kijanye nuko ubutungane bwitonda butanyarutsa ngo izo manza zinyaruke
abo bose basaba abajejwe ubutungane kuburanisha amadosiye y'abafunzwe n'ingoga kugira abanyororo boye kuguma biyongera AVDP zisaba ko gufunga yoba ingingo yoza inyuma y'izindi ngingo zose zishoboka zofatigwa ubukurikiranwa kucyaha ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco mu gihe hasigaye imisi mike kugira ngo isi yose ihimbaze umunsi mukuru wa Noeli impunzi z'abarundi ziba mu ikampe mu Rusenda iri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zivuga ko ziteguriye neza imisi mikuru naho zihanzwe n'ubukene ni inkuru imenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo
mu masoko yo mu Rusenda n'ijyasanza waburaga n'impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani batangiye guhaha ibintu birimo imyambaro n'ibiribwa ndetse n'amatungo azabagwa ku munsi mukuru wa Noheli uteganyijwe kwizihizwa kuri uyu wa mbere tariki ya 25 zimwe mu mpunzi z'abarundi zivuga yuko imyiteguro ya Noheli iri kugenda neza usibye yuko zigifite ubukene bwo kugura ibyo zifuza abandi bamwe mu bo twasanze mu isoko ryo mu Rusenda babuze icyo bagura n'icyo bareka bitewe na mikoro yabo make
turitegura nyene hamwe rige byanka ubu naje ngaha mu isoko kugurisha kugira ngo ndabakono tegura umunsi mukuru nkaronka nakaboga umunsi mukuru nzogura kaboga utuvuta ibintu nkivyo
kebwe turabarefije ubu turi mu ipokera baraduha intuze bazana ibintu muri fware ha umuntu agasoma ibyo yipfuza guceri biharaje ubufu namavuta niko turi ko dutegura ubu rero turi ko turasuma kuko twabampaye twambere duke nta myenda nakuyemo nakuyemo ibiryo by'abana gusa
Ndayisenga Emmanuel umutayeri wo muri inkambi kwasanze akikijwe n'abakiriya bifuza yuko abadodera imyambaro bazambara mu munsi mukuru wa Noheli tangaza ko igihe cya Noheli na bona niyo cyegereje abakora umurimo w'ubudozi abantu barushaho kubagana ari benshi bityo bigatuma bamwe mu bakiriya bavuga yuko bahabwa serivisi zitanoze
turi gukorera abantu imyenda yabo benshi bakatugana bavuga ngo tubanyarukirize imyenda yabo kugira ku munsi wa mbere wa Noheli bambare bajyohe kubera tubatindira turababwira ati turakora tugacoka cyo tubabwira ati murindire ku munsi wa Noheli tuzagira watambara kuri Noheli arambara kubonane urumva itabonetse uwo munsi arihangana gatoya kugira azayambare kubonane abazanye impuzu tubapungurize kugira zibenere turabasubiza inyuma kubera yuko akazi kizindi impuzu ari kenshi cyane n'abapunguza amashati n'abapunguza amapantaro turabasubiza inyuma costume ntabwo nshobora kuyakira costume kuko itwara iminsi 3 cyangwa 4 kuba costume irangiye niyo minsi 4 mba nko ziri ba 20 urumva rero ntabwo nshobora kuyakira kuko abatwaye abandi umwanya
ku Rwanda rw'abayangayanga bo muri iyi nkambi nabo babwijwe ijya Amerika ko imyiteguro ya Noheli ikataje dore ko n'amatungo azabagwa muri iminsi mikuru ya Noheli n'ubunane yatangiye kugera muri inkambi yo mu Rusenda ari menshi
inka zatakwe kugera nka ubu hamaze kuza inka zingana gute inzana wele baramaze kumanura nk'inka zirenga zisika ku 15 ihene zira turafise ikibazo kose ihene cyane kuko aha bahora ziva ngaha haruguri murenge zari zigwiriye ariko ubu zisanzwe zashize twariko tusaba gusa ko twongene tworonka nk'inzira bakatureka tukayinsina haza za runingo tukagenda kuzigurira tukazizana
mumenya yuko iyi minsi mikuru ya Noheli n'ubunane yegereje mu nkambi yo mu Rusenda bamwe mu bagize amavirage agize inkambi bagenda bateranya amafaranga hanyuma bakagura inka zizabagwa mu rwego rwo kwishimira kurangiza umwaka Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivu amajyepfo
Murikirukuri.
Ubuheruka muri Murikirukuri.
Iki wani cyarafashe abarengero bose turi kumwe ubwo bose bategewe n'ubwoba ngo abanyabukoba gera babamare bafatanije n'abaserukoti
kwakanye bunyene bakise ubwoba wakire mu cyacyumviro cyo kujya mu mugwi w'abagwanyi
ireka giti mugabo ni wewe udutebeje none gutahavuye urungike amafaranga gacha yukugura byabikoresho byagenze none ni wari wambiye ko uyihahama muri ya ezine yawe
reka reka gesera karaho kakagira shakarame yifurogigi yaranse kuyapa
umve impuze uwo mugesera tegerezwa kuba ari umuseruko n'abandi bakora ikibi gucyo
reka unashaka imwe no murengera ubugabo emwe wigito nagahungu kitwa John
niwo gaterera hanze gakuru gasubira inzi murengera w'umwizigigwa
zoca ndaba mbeta kanukira amafaranga makeyi mu kurindira aho ndagikemura
mureka mureke nukuri
kambi yose rera nta n'inyoni sigaye bose barashwiraga
none wewe umukuru w'ikambi wakoze iki kugira ngo barondere
aho usanga hariho n'abapfuye yanse kutubwira
oya nawe nusi nibaza ko hari abapfuye reka mbere nibaza ko atana bakomeretse
kugira ngo ntabakomeretse
oya ntabo
bwo atana ibintu byinshi byononekaye ahubwo imana yarakiye
imana yarakinze abantu mutazi niyo baringwa imana yarakinze fundera rihe abandi bose bari
oya umviriza basihemwe ndababwiye jewe ngomba ngende kuraba abategetsi bo ngahe ibugo ndabamenyesha ibyaraye bibaye hanyuma badufashe kurondera
mureka mureke nukuri
wabonye rero babasirwa barabatwishijamo ko ari bo baraye bazo kutumara bafatanije n'abanyabugo je guharura ibiziga by'abarengero baraye bishe
oya mugabo nawe n'utuvuga gutyo
utigiga funde none data wanje ko wumva usigura gute ko aribo ba mbere baciye baza baragayagaya ngaha mu ikambi harayi habaye igitero abandi bose ntubona ko tumunze mu mashamba
jembere ndumengo none kubera iki kijya kintu cyaturitse rimwe
umvize rero bwabo kugu bwawe
iyo kibari igitero ubwo ntibari kurasa kenshi
umve wa muhungu nani
sha jembo numengo twabanza tukabyitondera
gute
tukamenya neza ibyabaye ibyaribyo
Zahavuye bigenda gute?
Ndefunde ariko kazuba mbona umengo ntaraza ngo atubwire icyo duhamagariye. Rika nka muhungu wosanga baturunze ngo masasa.
Ha? Sha, ubundi ibintu cyo kurundanira hamwe sivyo.
Ahubwo tuvuze cyangwa mayere bagize ngo batubare wa muhungu.
Oya nawe no. Kazi mbona n'abasabiko turi kumwe ngaha. Ahe none ngo mbonaje reka twumvye tubwire.
Ah tubwire ka tari kubara duteje umwanya. Mugabo barabesha ashatwa arabahinyuye.
Mwegere hano yemwe. Twegerane kugira ngo twumvikane. Bitwiza kumenga mwikuye mu bandi. Mwegere hano imbere.
Oya ntacyo reka twigumire ngaha. Tuka turabyumva.
Imbere ya byose. Nagomba ndabasabe mubanze murabe abantu bose ko bakwiye. Bona bose bari ngaha. Ntababuze.
Eh mwe twegwa turakwiye.
Mwese murakwiye ga yemwe. Nta mwabuze.
Ariko ngira amatohoza ngo yumve aho areba kuyemo.
Numashani yagira ngo ava kumva.
Barabesha sha imana y'abarengero irakomeye umugani w'amafoza.
Ubwo nyene bitwe. Erega naho twavuze ngo bose bari ngaha. Mafoza si hari.
Itunuma. Hora ndazije uyari.
Urahazi.
Ndi ari kugira.
Ndazi ko mufise ubwoba kubera ibyaraye bibaye. Ariko nagira ndabasabe mugume mutekanye n'ukuri.
Umve nani ngo dutekane. Mutekana gute? Kandi abaraye baduteye tutarashobora kumenya ko badashobora kugaruka n'ubwo dutirimo yose.
Twumvikane yemwe nimutekane twumvikane murabizi ibi bihe nk'ibi biragoye umwanya tukirindiriye amatohoza ahazoherera ngo tumenye ibyabaye mugume mufatanye mu nda kugira ngo ntihave haduka abatanatana kw'imyiko
imbego y'amatohoza ngo azogirwa n'abandi
mubaze
hari uwo kugira ko amatohoza warabonye uwikora ko amatohoza
oya nawe nureka kucamucira
reka cyareka bahinda abandi ukomogwa n'inshingira ukitwara kwisa
umve ndabwire hemwe ibyo nyine byo gucamwikeka abandi mutaramenya n'ibyabaye nibyo bibi numvise ko hari abatanguye kuvuga ngo n'abanyabugo baduteye atani icyemezo na kimwe babifite
oya ahubwo ngira ngo twareye twiteye
oya mugabo kirazira kwagiriza umuntu ku bintu utazi ibitwe
ubu rero tujye ngaho twicare turi ndire ko bazagaruka kugutumarira ngaha
umviriza twumvikane kuvyerekeye umutekano wo ngaha mu ikambi twaravuganye n'abategetsi ba hani bugo baremeye ko bagiye kuturungikira abapolisi bazaza kuducungera umutekano
ibyo ntibishoboka
none mushaka iki bitwe ndashaka ko dukora iki muvuge ko umutekano wanyu bangamiwe hanyuma ndababwiye ko batwemereye abapolisi mu byiyamirize
ntagire ko nzi n'abanyabugo dukininga
none dufatiye
bibaye ngombwa umutekano kubicungerera turi turi bato
umva rero ndababwiye ibyo abapolisi ndabona ko tudahava tubyumvikana reka rero basi dushinge komite y'umutekano hanyuma kuva uyu munsi nyene abasore mwese muce mutangura kujya murarari rondo turabyumvikanye
yego
Umviriza mukupakurura za murakura yo kesi mwimwe muravyumva eh kugira byo kuziharura eh kandi abatari ko bapakurura nimugire hijya
yego
Umviriza
kandi sawe bitoye kubigiza hijya
ari ubandanye
abandi aho sanga baragucie mwo barazinyegeje eh basanga banyegeje nk'isandugire
aya aho niyo bohombasha ako Je kuna andi kizo nabonye akarizo ndo hembera.
Eh. Aduka mugabo nivyo. Eh. Bayinyuruje uwomba no washoye.
Eh.
Kandi no munsi vraiment bonitsi zabonetse ari nyinshi.
Eh. Basha. Yego. Kuba hide yejo. Mbona baguma batana ari benshi kabisa.
Okay.
Mugabo rero. Eh. Aho sanga mu munsi za zoshaje sura kwikata.
Bo, ivyo birumvikana mu frere.
Eh.
Yego. Ukuro baniko bimeze bivana n'igihe.
Eh, bivana n'igihe.
Ubu rero shaje ni ndakwemera.
Eh.
Kuri no izine mbona kazi kagenda neza cyane
ane kuri ndagerageze ko nshoboye
ah ntukavye
eh akugira namwe bwe mwanyizeye mu kampa kazi eh ndabashimisha eh
oh ya vraiment ça va très bien en tout cas je kubinyerekeye sini dog
ah
eh d'ailleurs félicitations ah ntukavye
merci beaucoup
yego
nagitse nizere ko ashima
bo je nibaza ko ashima nawe
atarabimbarira ngira arashima
oh ya ça va vraiment kandi we nikindi ciza cawe nabakozi baragukunda
apo yego abakozi gushiku
yego
turumvikana vraiment ni dog uko jiwe principe ni imwe sindenganya mugabo ndakara
okay
basha kugomba gufinda ku kazi oya nakubariye ndakara
nuno dakaze wumva vyogenda gute
basha
mbe nyene umukozi mucanga twakurungikiye ubona vyifashe gute
uvuga ntuze gasore
gasore
basha gasore yarashitse akazi yaragacakiye emera karembeje kabisa yego
jewe ntakubeshe yatabagite burya jewe sinamwemera nka neza kuri rya post
abo ego ndibuka ko tugitangura mwari mwamushize mu bama 9 akanka
juste imagine abo numengo haje niho yarakwiye ndavye formation yiwe mugabo giti yarabinsavye vraiment ansatira cyane ndateba ndemera
Bon, je vous n'imobona. Je n'ai pas de chance. Mais sans dire poste ou assistant. Je n'ai pas de mengo. Mari ku yumu.
Yego vraiment.
Amurusha ni vuga toyi. Yego.
Oya si nivyo gusa. Ndavye ibintu gasore bamuvuga ko muri iyi minsi. Kubwanje ni cari kibanza ciwe vraiment. None ubona gute ku kazi. Ubona takigaenda uzobivuge akazi.
Ahubwo yenda babwiye. Je wirantangaje cyane. Icambere cyoto. Atonda kare.
Mumbari.
Nigera cegwa. Nukuri yantangaje.
Eh?
Eh musi no kugira.
Abo?
Yego.
Kawundira zava baseriye nani.
Bo.
None kazi nako ubona gashoboye.
Yego vraiment aragerageze.
Eh.
Kandi burashaka.
Eh.
Arakitaho cyane.
Vraiment.
Yego bo. Hari imwe imwe ataramenya neza.
Yego.
Mugabo navye nyene.
Eh.
Je ndabona ko umunsi zazoba yabimenye.
Okay.
Yego vraiment.
Yes, c'est pas possible.
Je
suis agréablement surpris.
Ah, ok.
Yo, mais voilà quoi.
Bon, yego chan, aranyu bahavre.
Yego.
Nije tazi, arije nakuraje ko yokimbaze.
Yego.
Mu ndanezere ko namurose ngo dukorane.
Finalement, Gita avait raison.
Eh ba.
Ntacari gutuba tutamuhakaze vraiment kandi agashobo.
Oya ni sawa chane. Gushika ubu ntakirafo vraiment.
Antuka.
Okay, umviriza. Ndabona ko meje gupakurura.
Yego.
Chamuzinjiza muri zine rero. Mushe mujana muri kontabilite liste y'abashoye. Mwavyumvise nyarutse.
Okay, très bien. Reka je ndakureke bibandaniriza akazi.
Basha, merci
vraiment. Je suis satisfait.
Eh, kananje.
Ugene biko bigenda neza cyane.
Eh, muraho de cyane.
Ah, tuka vraiment.
Gemba na akazi.
Fikereza.
Fikereza.
Ndekure emutse. Ne munde kure rero. Ndekura murakabushwa. Kandi mukabona muntu aburi guturya. Murambona je w'amafonzi.
Ingo. Waje kutudoria.
Ngaruka. Ngumba. Ubwo mwebwe muri isomero.
Ngumba amwe.
Muranzi jewe.
Urashika.
Ubwo jewe muranzi koko.
Eh mwebashe.
Ndekura.
Ibyo nibiki? Utekereza. Uwo mukecuru mukuye hehe? Eh? Umukuye she.
Umukecuru ninde ga? Eh? Gira ibihungu bya urinde kuri ubunye.
Ugira utangura kuntubikira abahungu bandika nani? Aha resha no barekura bakaguhi gite.
Eh? Baza baranchu naguza. Bamfata jewe baranzi woni.
Wa chef, wa chef.
Ndekura mwa mihimbiri mu. Aho rero mwibaza ngo muhava mufata ku ngubu jewe. Mugomba nkuriri gitikituri.
Ndaye basani ndiyo kwitera umukoshi. Ngagomba fate ku ngubu mukecuru nkawe. Aho wewe ku ngubu ubona harahuki fise. Ora bone ngenda we yemera.
Uyu na. Ni reka kuntura ngo zatu.
Komba gore tsaka.
Ubu rero ngo manda guhindurira. Urondereke muri no shamba. Kwanza urinde bi.
None mvuga bamfashe nibo bamande bandekure batandekure nanje nta kintu nakimwe.
Okay murekure numbi byatubwira yo umva umukecuru ntabwo yadutera
mbemwe aho mwibaza ko mwobuntera
umvire cyane ndakubwira aha no gutera amazi nayo wose ukayaruka nakubajije urinde upfahe ukajaye
ekumengo gomba kuntera ubwo jewe natumwe na giti he ivyo mwavuganye ntavyuze
wewe mutama gitura muti wewe
kobera ntakubwiye ko ari musazanje he chanyereka nda mu telefone eh ndamubwire ko muri ko murafata nabi
munjura ku mu telefone irindi
nyarutsaza n'ivyo bikoresho tuvugane ureke kuntesha umwanya
mugabo itaranga yana mwishwanje umukecuru niwe yarungitse ngo tuvugane jewe Behoho, ya kubgi wondi we.
Eshe mire hiyo. Mura mugwanyi nkabu wondi.
We ugwana. Hash, omufuni inu kila kweru. Aho, we lati ugwani viki.
Ya, wa muhungu we. Tkuba hanere rusha.
We, wivyo kugwanu viti.
Uti, intambara nagwanyura yiziga wa mwana we. Urabaza abanyabuvunyi nibo bazi makozi wari we.
Warufise impoho yitwa ngo iki?
Wowe naho kwigwizamwo batatu. Nitwo hagarara hamwe ndakubwire.
Ego, basi nk'impoho. Akirikoresha ndabe.
Aho rero, uriko wishima kuri ivyo biboko vyawe vyavyimbye. Hatani kirimo.
Wewe
je urabaza. Urabaza bamaze kumbona kuri ubuga bazokubwira ico maze.
None singinkoho ko umva data wanje uri umugwanyi ngiye akira ubwire turabe
none ni umva ko atacuze
oya akira ngiye turabe
ngo hakora inkoho gusa jewe nakoresha umutwe abafata inkoho bagakora ivyo jewe nababwiye
emwe bashaho akira urase turabe None kuyitinya. Wewe wishima ngo uri umugwanyi utinya no gukora inkoho.
Reka kuntesha umwanya. Zani zo mari twumvikane. Canke nisubirira inyuma kandi uzani inkoho zikomakomeye.
Wewe uri kuramenera kuri inde.
Ahari wowe ndakuzugiriye umuntu. Nuri uzabamaze kuryamagama.
Aho urankanze gasoye mwana. Kandi rare yutavuga. Nahitete murase nkubesha. Urabona. Ugaranetserewe uwo muryango. Jona inasunike ko gusa.
Hanyuma nzokore kubanza ikomeye baragutwenga.
Ubu rero wiyemeje kuzura tahijoro gantuze. Hanyuma nanjye uzosanga nakugaranya urare hanze urabona. None nkirijoro wariheka gase.
Erega mama ubu ndakuze nanje ndashobora kuza nagorobereza hamwe n'abagenzi tugatera inkuru.
Yegweta. Mbega none abo bagenzi waronse utahorana ni bande. Ndagusavye gasore mwananje utekereze ko wahora. Numenyere ivyo bintu byo kuzura gende joro.
Eka nanjye urabizi ko ntabikundana cyane.
None.
Uno munsi nateramanye na giti.
Yo. Uti wataramanye nande kagashe.
Asha na giti.
Mana yo mwi. Ari kwa matwa kundi byo yumva.
Kubeye.
Eh?
Nateramanye na giti nyene. Kandi n'umugenzi wanje.
Mbega so. Urafise ubwenge bwo kwega gasore mwanange.
Emye, nije ndabufise rero.
Eh.
Ahubwo wowe niwe ntumva ikigutangaje.
Aya, oya ni.
Ngajwe ni. Ah,
jene waza kuri kurampenda kugira ngo wumvirize ibyo mba ndavuga.
Ngo bimarire iki?
Aho kuba kwa ukicana n'urya mugesera gitiga ntu.
Ni mugesera kubiki. Nimba wowe ari kubibona jewe suku jewe giti n'umugenzi wanje
mbeka mana yanjuru urupfu mfishije gwitwa ngwiki wararadusanga waronera umugenzi kuri bajya barengero kagasori
umviriza rero ma izo z'abaseruko n'abarengero jewe ntudusubira no kubimbwira
nokuri
ayo macakubiri yawe je wangeza ahantu
utiki gagaso
angeza ahantu kuri
utiki subira mu mbarire gaso abarengero ivyo badukoreye ntavyo zikagaso awigira cyasame cy'igifite nate eh urasubira ibuvunyi rero nawe
ndabe biragusha je umuntu ndamirabira ukamara afitiye ntabanje kuraba ivyo uri kuravuga nakare ngo bafaniki barutwa bamarana iki ivyo none abantu bitse
yo urapfuye nabi mwana wa mugeteje eh aho uribaza ko giti yogira ikinta kumariye wewe gagasona
none gama wewe wa mari iki atari kunta mu rudubi hema kwa mpenzo nkoresha amahera yishira hamwe ry'abandi urungeranye ko wamfashije iki
oya gasore oya
jewe mbigira ico wamfashije
ni ucufatira kuri ivyo
none ushaka mfatire kuki eh iyo tabagiti ubu simba mfunzwe canke narafuye wamfashije iki none kutavuga wewe ni giki wakoze
yewe ndakubwira none gagaso aho nyine uribaza ko giki
sinibaza ahubwo ndarabonye uravyumva neza narabonye ku murengero ashobora kungira kamaro co kimwe canke gusumba n'umusiru nikuri
niho bavutse
bavutse
hewe akirwa wanze ufungure hanyuma ndi tuzobisubiramo ubungira urashavuye canke naho wagana nyoye
ntandi bindi mbere tuzora
kuvuga nyoye wabore
ikibazo nakubajije ni kimwe kandi cyakunaniye no kwishura ubu se murengera nkuye aho byakunaniye kunkura wewe
ndakwisaba
Betwe we mwishwanje no muse imbe ari narenze
shandika shaika rugese joni ndahabye imbye
umengo
urapira kare kare
mo hevi ndo kurara marondo nari twakisabe
eh kare kare kare
bitu hava bitu sikamwe mfune
uya wangu hanu kutinikira hanyene tu atunge ni wasto yokuzuta mujya home
none ka betwe tuvuka no kuriko umbozo bona twokoreke ibi bantu twirarikiza n'ibyo byo tukitsa
Oya we ntugira ubwoba ikibazo cyarakimutse cyaramaze gutora inyishu mafoza yaturonke ibikoresho wangu
ibikoresho nyabake
mvireho nawe ibikoresho byo gufunda umwanzi yavyutse yaturonke imwoho
sa
vuga ukebuke nubone yari kuzizana
sha ntarano kuturamenya neza na neza ibyabaye cyangwa umunsi atufika kijya kintu mu icoro mafoza cyiruka marimari kurondera ibikwanisho
oya sha hari ndabona kure na vyina harya yagombye tubitange bataradusubira
sha
Wewe tekana harya amafoto radi cyakora ubisanzwe hajye ibintu by'intambara arabimenyereye
wewe nkacha bone ibintu iyo bitera bica nyine tuzaba dusanga twakoreye kubwoba
gute
kandi byo tubike ka byose kubanyabugo atari ifye
ahubwo wizinze ikintu metse kandi nate aturitse niyo yumvise none wavuga ko yateye ibandi
cewe twaraganire na muhere
uti mwaganire nandi gafuno
muhere twaraganire kana sanze nabo nyine bafite ubwoba nk'ubu dufise
mbe bashya urasa muhere mushobora kuganira gute kandi zineze kwakorana n'abanyabugo
Je mugusa nyene nakomba numve
abazuko
nabo nyene uko babibona
uko babibona
sanze mbere bo bafite ubwoba no kuturusha
reka cyari karya namageri abazuko we ntuzi komeze nk'inzoka
sha je nabonye umengo ntari karambesha ntamwibajishije bukebuke ngo numve ko bimwe amafoto yatubwira ari byo ariko yambwiye ko igihe kintu cyaturika ngo nabo nyene yari ndari
mbere baje ubwenge bwawe bwaracuramye cyane ubona wajenga ujunga uremeza ko amafoto yo bari we abesha
oya siko mvuze mugabo Yose twabifatirako
wewe ntubone yuko amafoto ariko arashumba kirageza kurondira inka twokwicungera nawe ukaje ngaho ukaje baje bamubasi ngo muri ko muraganira ivyo mukani
Uzanye rusangi n'abanyabugo tuzigarukiritse ngaha reka uyu mwanya twashikiritse akabazo kugicemeje gukurikira akabazo naka mu bihe by'uruhagarara kubahuka kuvugana nabo mu wundi mugwi nkuko fundeli avuga ko yabigize mu kuvugana na muhehe ku kibazo kihari mwibaza ko ari ico vyofasha ukaba ufise ico ushikiriza longe ku butumwa bwawe kuri za nimero muzamumenyereye arizo 61 ubusa ubusa 9 103 canke 75 88 95 eka no kuri wowe wese yifuza igikino murikiri kuri WhatsApp niyandike ubutumwa kuri izo nimero nyene aheza ronke murikiri kuri kundwi kundwi turangize tubibutse ko cari igice c'5027 muri gwa rukurikirana rw'igikino murikiri kuri murakoze naho uta
cari igikino murikiri kuri
muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurwa na Benevolentia.
Njoti mwese mu kundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye mu gakanya bigaruka ingaha turabashimiye turashimiye ingenieur yadufashe mu kinga bw'izuma na Fatukarara yadufashe kwigiranya ikiganiro turabifurije mwese umugoroba mwiza mugire amahoro umunsi mukuru wa Noweli mwiza mwese.